bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa 18 muri kumena Joe Diane na Hazendongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Ico gihe basavye bari basavye uko hogenda abapatiri cari gihe twari tukiri mu gihe cy'ubushikiro aho rero nta mupatiri n'umwe abari hafi.
Uyu ni patiri Niciteretse Lambert umunyamabanga mukuru inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi asigura igituma atamupatiri ari mu murwi ujeje gutegura amatora mu gihugu cy'u Burundi seni. Turaza kubigaruka ko mu mwanya w'abanyedini murabihagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku kigo cya Leta z'Ubumwe za Amerika gishinzwe gutangaza amakuru ari naco iradiyo ijwi rya Amerika ibarizwa mu BBG mu mpfunyapfunyo y'icongereza kimenyesha ko cababajwe cyane n'ingingo yafashwe n'ikigo CNC mu Burundi kijeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora yo kugara imirongo ya FM ijwi rya Amerika isamirana ko mu Burundi. Ikigo BBG kivuga ko naho abanywanyi b'ijwi rya Amerika bashobora gukurikirana ibiganiro byayo ku mirongo migufi yitwa shortwaves no kuri za televiziyo zitandukanye canke ku mbuga ngurukana bumenyi umurongo wa FM ari ubwo buryo bwiza butuma abarundi bakurikira ibiganiro kandi bakagira nico bavuga ku biganiro bitandukanye. Ijwi rya Amerika niyo radio abanyagihugu bakura kwa makuru atahujwe neza kandi ataho yegamiye atarinze gusubirwamo n'ubutegetsi kandi uravye ko ivya politike vyifashe mu Burundi radio irakenewe cyane kuruta ibindi niko uramutswa ico kigo yabisiguye mwita angazo yaraye ashize ahabona. Tukiri kuri iyo nkuru nyene abandi bagize ico bavuga ni Shamwe CPJ SCPJ gishinze gucungukwingira amenyesha makuru bisaba abategetsi b'u Burundi guhagarika iyo ngingo yafatiwe amaradiyo ijwi rya Amerika hamwe na BBC. Iryo shamwe rivuga yuko amenyesha makuru babiri batashimye ko amazina yabo amenyekana ku mvo z'umutekano bayibwiye iyo ngingo ko ari bwo buryo bwo kuzivya abatavuga rumwe na leta kugira ngo ibizova muri referendumu ntibikurikiranurwe hagufi. Ibiziga by'abantu bane bagendana n'abahinga babiri ba ONU bishwe bariko baratohoza ku bwicanyi mu ntara ya Kasai hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaratowe kuri no wa mbere n'ubutungane bwa gisirikare nk'uko amakuru ava mu butegetsi abivuga. Abahinga babiri bavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU n'umenyesha n'umunyamerika Michael Sharp hamwe n'umuswedi wa yamuka muri Chili Zaida Catalan banyurujwe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu hamwe n'abakongomani bane mu ntara ya Kasai. Ibiziga vyabo bahinga vyatowe nyuma y'indwi zibiri bazimiye ariko kuva iyo tariki abashoferi batatu b'amapikipiki hamwe n'uwabafasha gusobanura indimi zabo nta uramenya irengero ryabo. Leta Trump igiye kongereza ibihano ku bavyeyi binjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko kandi batandukanye n'abana babo kugira ngo bace intege abandi bipfuza kujabuka imbibe za Amerika mu mpisho. Umushikiranganje w'ubutungane yabishikije abavyeyi aho yababwiye ati ndugure twamugina nimba winjiye muri Amerika witwaje umwana tuzogukurikiranira mu butungane hama tukwambure umwana nk'uko amategeko abivuga. Aho ngomenya yuko ibitigiri bitangazwa ni ibigo bitandukanye byerekana yuko amajana n'amajana ariyo yinjira ngaha ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bari kumwe n'abana batarakwiza imyaka 18. Radio ya Amerika mwahora mwumva ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mugiye kuzamura yumvira ku mirongo migufi ya shortwaves no kuhinga bwa none kwezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turi no kuri Facebook ayo vewa radio yacu. Mukurindira rero yuko ibihano byafatiwe n'urwego rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC byafatiye no radio mushaka kuzamura twumva kuri iyo mirongo tubabwiye ariko mu Rwanda aho tubandanya dukora kuri FM ariyo 104.3. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi ibijuje Amerika ibikorwa byo kwitegura amatora kamara mpaka ategekanijwe mu gihugu cy'u Burundi genekereze gya 17 birabandanya mu kiganiro mukanya namenyesha makuru Prosper Ntagwamiye hajeje gutanga makuru mu rugo itegura amatora seni yatangaje ko aho bukera igikorwa cyitanga gikarata y'itora gitangura ndi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu ibujumbura Hemozi Imana akurikiranye ico kiganiro Remo amahoro ngahe bujumbura Seni ivuga ko ico gikorwa kizoba gitunganije gute hama baraciteguriye bikwiriye bigeze he byose
Ego bavuga neza neza ko isango ari nabanduka ico gikorwa kizotangura ejo isaha 1:30 kigahera isaha 17 mugabo kuva ejo kuwa 9 gushika kuwa 13 bahamagarira rero abiyandikishije bose kuja mu bibanza biyandikishijemo kugira batore ikarata yitora
ni igikorwa kizoba mu gihugu cyose garemo
Ego ni kwa kizoba mu gihugu cyose cy'u Burundi na cyane cyane ko bavuga ko ibyo bikoresho biza byarafite mu ntara zose zitandukanye hanyuma bakavuga yuko n'abantu baba barataye bwa papuro biyandikishiriza ko boza gutora izo karata kuko baba bafite ibyangombwa kandi hariho aho baba banditswe mu bitabo biyandikishirijemo abandi ubundi mugwi wagize bemereye ko uzoronka ikarata y'itora cyane bagatora na abantu boba bataronze umwanya wo kugenda kuraba ko amazina yabo yanditse neza arimo amakosa Profesor Ntagwamiye yavuze ati naho boba harimo amakosa kuko baba bafite ibibaranga byemeza ko ari bo nyene bazotora mu matora ya kamaramaka
tukiri mu byerekeye ku kwitegura amatora ya kamaramaka mu gihugu cy'u Burundi hari ketere mu hurongo runini amizero y'abarundi rumwe munani zikomeye ziriko zirigisha gutora oya hagatongwasa yandikiye uramutswa seni amusaba guhagarika ibikorwa by'akagwi ko bakitira amizero y'abarundi kariko kigisha gutora iryo kete seni hari ico irarivuga ko yo bararibonye hama nimba yararibonye yishuye iki agatongwasa
Profesor Ntagwamiye ajeje kumenyesha makuru no kumenyekanisha eka no kwigisha ibijanye no mugiseni yamenyesheje ko urwandiko atararubona ariko yatanze umuco aho yemeje yuko naho agatongwasa ariwe yaje kwiyandikisha aserukira urunani rw'abigenga amizero y'abarundi ibijanye n'amatora n'ibijanye no kwigisha ngo biraba abanywanyi b'ubwo runani ni ukuvuga rero ko abanywanyi b'ubwo runani umwe wese ngo afite uburenganzira bwo kwigisha gutora ego cyane oya bivanye nuko abishaka Ntagwamiye yavuze ati seni ntiraba ivyishyirahamwe cyangwa iby'umugambwe mugabo uyoyo iraba ko batariko bararenga ibyo bariko barigisha ngo narijya seni yahaye uruhusha abiyandikishije gutora ego cyangwa oya ni ukuvuga rero ngo abo bari muri mizero y'abarundi bariko bigisha gutora ego barabifitiye uburenganzira diane
urakoze cyane rwose Raymond Imana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama amakuru yacu yo hanyuma urahezu ituzanire yuzuye
urakoze diane
Tumira mategato hamaca tubandaniza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe mirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo. Mwotumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 325 9685 9815 11995 bisa 10 gushika isaha 2 zo mwijoro mwotumvira ku mirongo y'163 15463 65675 17735 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mwijoro mwotumvira ku mirongo migufi y'163 9475 1173 16603 Nijwi ya Amerika kumirongo migufi itwa short ways. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ejo kya Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda abarundi n'abakongomanye bakora imirimo y'uburovyi mu kiyaga cha Tanganyika mu mazi aherereye mu karere ka Fizi ni muri sector ya Tanganyika nyene baratakamba basaba kuronswa utuzu twa sugumwe bikumenyesha makuru wo wijo kya Amerika ngaho muri Congo Vidaste Ngabu hatwandandize ino nkuru.
Iki kibazo cy'ubwiherero ku kivugo cya Rusenda ahakorera bamwe mu barobyi b'Abarundi n'abo bakongomani giteyenkeke ndore ko kuri icyo kivugo cya Rusenda haba hari abantu barenga 300 barimo barobyi abacuruzi b'indagara ndetse na bamwe mu bagore bateka restora ariko abo bose bagahuriza hamwe kutagira umusarane n'umwe mu gihe bahora batanga umusoro. Bamwe muri abo barobyi baganira n'ijwi rya Amerika ga yuko bagerageza gusaba imisarane mu baturage bo bakongomani mu gihe ari n'abandi nabo bavuga yuko bahitamo kujya kwituma mu bihuru bikikije icyo kiyaga cya Tanganyika.
N'abarobyi rero na bamwe bamwe twe turativa mu Burundi ndi ariko yo dushitse nga muri Kongo baradusaba ibintu by'amafaranga ngo gite ku gite kimwe kimwe cyose 30 niyo babonye ikintu nibura biba ririmo bagacha makeye 200 amafaranga atukwi aba boss bakayatanga yaba bazi kuyatanga kugira turobe ariko igitangaza cyakiba kimwe kubona amafaranga turatanga nagira ikintu nakimwe badukorera mu byerekeye kudufatisha ubuzima bwacu usanga nk'umuntu ariko aragenda guhunja urume hariya guhunja amashyamba ngo akarondera ayihagarika nabumva ko buri kwazana ingwara mu bandi atuhunja guhora n'ikiboko kibereye hajya imambe ibereye hajya ugasangira kugiriye nabi wagwara ugasanga urabuze n'umuntu uvuga ati none ko amafaranga turiko turatanga bizogenda gute.
Nta sukuri hari abantu benshi baje mu ishyamba hari kandi usanga hameze nabi gose mwana umwana bavuye ashaka kugwara n'ingwara bakafutwa na korera cyangwa ukaringwa n'inzo kugira hajya mu ipolo kubera tamatwari zidufise ngaho hose abaje bituma mu ishyamba hose ubwo honyine mu mvuga n'ingorane harugana hariya kwituma ushobora guhana imishoho kurira.
Kubera iki kibazo hari abarobyi bagaragaza impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rikeya ritegwa no kutagira imisarane. Ibi bikaba byemezwa na bamwe mu bagore tekera abarobyi za resitora aho bavuga yuko bakoresha amazi ya Tanganyika kandi muri ayo mazi ari watembera imyanda
kubera atamabose ngaha ku mupora aje bafise basagenda kunya mu mazi baje kwituma mu mazi yerumva nawe nkaba ko yakoreya ngaha anyu bagenda kudaha muri ya mazi ya wa mwanda mukumba ari uri kwaje usanganya nawe nyine kuri awudahana ukashiza kutekesha.
Umunyamabanga wa barubyi ku kiyaga cya Tanganyika bwana Harerimana Jean Claude avuga yuko nubwo basaranganya imisoro bahabwa n'abarobyi n'inzego zitandukanye zikorera kuri icyo kiyaga iki kibazo cyo kutagira imisarane ku kivuko cya Rusenda kizaba cyabonewe umuti mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka ndore ko batangiye no kubaka imwe muri iyo misarani
tahora ari ahantu ari mushara dufate mu mwonga ubwo hagiye kuba heza ruko ikambi bashiri ikambi hano hantu ubwo ife byagiye biza bisanga abantu bariho bagitangura hari bagitangura kuba muvuma rero ubwo kuko abavyi bashe bagwirana ubu twaje tuhatuyikora kandi yakijambere ariko ntabwira ahera ibyo dusaba narwe dusabe ni washa bakongomani dukorana gatubasaho ko iyo twaje itegezwa tuzeza kuyikora ihere burije turimo
ariko ngo batanga amafaranga yabo ariko mwe mukananirwa kuba bakira amatorero
nubundi amafaranga batanga ntabwo aje muri komite gusa harimo ibiro byinshi biyajyamo hariho nka migration ayo bita DGM hariho Martin hariho Anne hariho nawo bita ngo police lakis umva bose bayajyamo rero umva komite n'imbarakantironka nico gitumika ikaziganya kugira ngo uyubake toilette
mu gihe kandi hari abarobyi bo mu Rusenda bahora basabwa amafaranga y'imisoro angana n'ibihumbi 30 by'amakongomani mu gihe cy'amezi 3 bari mubira no kutagira ahantu hahagije ho kwanika indagara
naho twanikira imboga heza ntitugira namba ubu imvura iguye byango wanikira imboga nk'inzindi sehemu ufise imboga zawe zanikira neza zikuma ariko ngaha ntabikoresho bafite byo kuzifuka wewe wanikiye zokwitwa ngaho o rusazi iki ruva muri wa mwanda mukuru uva hariya aho bita mu Kinyambi yo tugenda kuba atawusi hari
mu rwego rwo gufasha abarobyi ndetse n'abagore bateka za resitora kwirinda indwara zishobora guturuka ku isuku rike ishyiramwe rya Croix Rouge rya ritanga imiti yo gushira mu mazi aba yavomwe muri icyo kiyaga cya Tanganyika kuri aba bagore ndetse n'aba barobyi ndetse ngavuga ko bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye amajyepfo.
Edaste Ngabo harakinuye igice cya kabiri cy'ikiganiro iwanyu mu ntara cyo tubikibandaniriza ku mwanya twahariye abanyamasengero n'abanyedini kugira ngo batubwiye ico bagona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano no musi kibazo bagaruka ko sikindi mbega uruhara rw'amashengero atandukanye muri politiki igiye guca Burundi n'urwahe Diane Ndonsa kiremesheje aratangura twakirira abatumire bari kumwe.
Patiri Nechiteretse Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi turabaye bwakeye.
Bwakeye.
Namwebwe Pasteur Seth Nkeshimana murongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi. Namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Twari turindiriye kandi Sheikh Sadiki Kajandi arongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi. Uno mutuza kuvugana kubijanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijanye na politike y'igihugu. Reka dutangure tubaza mwebwe pati mbega ibijanye na politike y'igihugu mwebwe birabega.
Ibijanye na politike biratwega cyane rwose kubera ko Ekleziya mu butumwa ishikiriza urukiza rw'abantu bose kandi urukiza rwuzuye nk'uko Yesu yabitubwiye avuga ati naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Iyo niyo nyigisho na Ekleziya Katolika ishikiriza kugira ngo abantu baronke ugo rukiza rwuzuye, ni ukuvuga urukiza rwo mu mpande zose, kuko umuntu murabonagizwe n'umutima akagirwa n'umubiri. Hanyuma rero Ekleziya mu gushikiriza iryo jambo ry'Imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe. Nicyo bituma rero politike ibyerekeye politike bituraba gose kandi ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu, kuko abo bakristo dushyira ijambo ry'Imana bari kandi muri izo nzego za politiki. Hanyuma Ekleziya murabona ikwishikiriza ijambo ry'Imana ikagerekeza no kugo ruhande rwa politike, icigirira heza igahanura igakebura kugira ngo abo bajeje politike bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose.
Ego reka duhe ijambo Pasteur Seth Nkeshimana nawe arongoye ugwego rujeje gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero ariko rutarashaka guhurikirwamo na bose. Pasteur Seth Nkeshimana mwebwe namwe mufasha gute abanyagihugu aribo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu bya politike no mu bukirisu?
Ego cyane biraturaba ikaba bituraba mu ntambuko zibiri. Ubwa mbere nuko novuga ko basa nabihebeye ibikorwa bya politike ko nibyo akora mu buzima bwa minsi yose n'abanyamashengero yacu turongoye. Ni kuvuga n'abanyamashengero bituraba kuri urwo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na bene co
n'abakirimo. Ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana mwigisha rifasha ari ryo mucishamo kugira ngo mwigishe.
Yego.
Ariko nk'ibyo igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha navyo bigenda gute?
Ikete Paulo yandikiye Abaroma itera 13 uhere ku murongo wa mbere avuga ngo mwubaha abaganza ko nta kuganza kutava ku Mana, akongera ngo ukuriho kwazanywe n'Imana. Byumvikana yuko ijambo ry'Imana ariryo rumuri rwa twese riduhamagarira kubaha abaganza. Yero batanze intumbero twebwe nk'abanyamadini ico duca dukora nuko muri kwa kubaha duhamagarirwamo na rya jambo ry'Imana twigisha dutegerezwa kuba abambere kubaha.
Reka tugaruke gatoyi kuri Patiri Lambert citegetse neza na neza muri ibyo bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bya politike mubafasha gute?
Inyigisho ngengamibano z'Ekleziya turabona neza aho Ekleziya bwizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajeje kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu wari we wese, kuko nko nabivuze intumbero ni imwe, ni ukurondera urukiza rw'umuntu uwo ari we wese. Ubwo nago rero ruboneka mu gihe umuntu ashima aravye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika kugwa rukiza rwuzuye. Hanyuma rero urabona yuko Ekleziya yigisha urukundo, ikigisha amahoro, ikigisha umwumvikano, ikigisha ikigongwe, ku buryo bw'uko rero intererano Ekleziya itanga mu bwo buryo ari ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye, inkingi z'amahoro igihugu gikeneye, inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye. Izo nazo ni ukuri, ubutungane, urukundo n'ikigongwe.
Ego pasteur ifite inshimana yaje kuvuga yuko mu Baroma yuko havugwa yuko mukwiye kugamburukira abaganza ndega mukubagamburukira harimo gufatanya nkubuye bavuze bati turiko twigisha kuri iki ubwo butumwa namwe mukabutwara gucyo mu akizi murongoye
iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose societe Burundi kwigira neza iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako akarorero harakunda kuza amatangazo y'ibikorwa imigambi ije gucandaga imigambi leta ibifitiye ikene gushikana ku banyagihugu bo hasi
amanama
ni gake batubwira amanama akunda kutubwira ibikorwa imigambi ivyo bakene gutangaza kugira ngo ushikire abanyagihugu ku rwego rwo hasi ikindi dukorana na cyane muri uko gufashanya n'ubutegetsi nuko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikorwa n'imigambi ya leta nk'akarorero ibintu bitama CSRP
ego nko muri kino gihe ariko harigishwa bijanye kwemeza canke guhakana iyinyanyirwa y'ibyirizwa shingiro nko muri ibyo bikorwa nk'intererano mugire bari nk'iyi
nibaze ko ikibazo kandi n'ubu aje mu bitumbereje ko
kuri mwese
ego muri iki gihe rero turi mu bihe vyihinyanyirwa y'ibyirizwa shingiro
ego ndabanye akarorero hari nkisengero iheruka kuvugwa yo mu ntara ya Rumonge ari nyigisha yatanze kubijanye n'inkinyanyikwa nyene y'ibwirizwa shingiro imengo yarigishije gutora ego cyangwa gutora oya ariko yarigishije nayo yarafashije leta ibikorwa yari irimo bamwe bakavuga ati iryo shingiro ryo baryakoze nabi abandi bati ryo baryakoze neza kuri mwebwe muvuga ku iki
jewe ico nagomba mvuge icambere coco nuko nimba hari umurongozi w'ishingiro kanaka yavyigishije uko avyumva ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko ntaheza ngo acaserukira amadini yose jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe uvuga gute jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima aho none noba mpagaze hagati na hagati
mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijanye n'intererano yanyu vya politiki hari aho mugarukiriza murafise akarimbi
birumvikana yuko ekleziya munyisho zayo uze ahivoma inyigisho ishikiriza hanyuma igikuru yo itanga umuco ikigisha ikashikiriza urwo rukiza rw'Imana abantu bose hama kandi ndetse ariho n'ikindi nagomba kwibutsa ekleziya kandi munyigisho zayo iraheza igashikiriza ikigisha n'ivyerekeye demokrasi muri cha gitabo nababwira dufise mu bitabo bindi ni kuvuga kiraba inyigisho ngengamibano barigisha abakristo ibibwizwa kuranga demokrasi hanyuma ibyo navyo biri mu byo tuzaturibusa abakristo kugira ngo bamenye ibyo boza barafatira kugira ngo batunganye neza igihugu cyabo ubariho ibyo navyo bikuru ni ukubahiriza umuntu wese mu gateka kiwe hanyuma ukudakumira n'umuntu numwe mwitunganyo by'intwaro no guteza imbere igihugu hariho ukumenya yuko twese mu gihugu dufise uburenganzira bungana tawo kwitwaza ngo ari hejuru y'abandi cyangwa kitwaza igikenye hanyuma hariho ukumenya yuko bose bafise uburenganzira bwo guharanira ubutegetsi hanyuma kandi hakaba umwidegembyo ukwiye kuri bose hanyuma ukubahiriza ibyo twese dusangiye bimwe twita itunga rusangi ibyo ni bimwe mu byo tubwirizwa gushikiriza abakristo
turabandanya ariko ikiganiro Patiri Citegetse Lambert mu bijanye n'intererano yanyu vya politiki hari aho mugarukiriza murafise akarimbi
hanyuma rero warubajije uti none murafise aho mugeza turafise aho tugeza nyene kuko amategeko ya Ekleziya hari kurira dufate yuko abasaserdoti bagira politike baja mu nzego za politike ivyo ntibirekuwe amategeko ya Ekleziya arabibuza hanyuma iyo bishitse rero akagiraho Ekleziya isabwa kuja mu rweguru na ruriya za politike nukubera ibi bigize ku buryo budasanzwe
Ego.
Aho rero niho twebwe tugeza.
Ego. Mbega nyine mwariko muravuga kujanye n'inzego zimwe zimwe mushobora gukenerwa kujamwo muri kino gihe hari kwa harategurwa amatora Ekleziya Katolika ntiyagiye muri uwo mugwi ujeje gutunganya amatora. Mbega nyine mwabonye navyo bitabereye.
Oya ye nababwiye yuko kugira ngo Ekleziya ije mu izo nzego yuko iba yabisabwe icese hanyuma igaheza nayo igatanga inyishu mukuru w'inama y'Episcopi Katolika y'i Burundi yarandikiye seni nkuko mwabyumvise ndetse no mu makuru aramenyesha yuko ico gihe basavye bari basavye yuko hogenda abapatiri babonye cari gihe twari tukiri mu gihe c'ubushikiro abapatiri bariko biteguri bategura ba Kristo muri Noheli aho rero nta mupatiri numwe abari hafi hanyuma kubera ko iki kiringo turimwo cyo kwitegurira nyene kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro kizobandanya urako ko bazoyitora mu kwezi kwa gatanu hanyuma igihe twimirije tuzaba twinjiye mu karema ibyo n'ibiringo byera ndabihambaye atamusaseroti n'umushobora kubona kuko bose baba bakwiragiye mu butumwa bwabo bwa Kristo hanyuma rero ibyo nibyo byashikirijwe kugira berekane yuko byukuri ntabyo bashoboye ariko kandi ico womenye ico tubwizwa kumenyeshana nkuko nabivuze nuko ukuja muri politike bapatiri mu gusabwa kuja mu izo nzego biba mu kuburyo budasanzwe kuko ntibabwirizwa kujamwo kuko ntibisanzwe biri mu mabanga yabo kuko wabyumvise nababyeyi yuko hariho itegeko gy'Ekleziya ndetse n'itegeko ry'amajana 285 mu mategeko mu gitabo cy'amategeko y'Ekleziya rirabuza yuko abapatiri baja mu nzego za politiki iyo rero birinze bishika ni kubera yuko igihugu kiba cabonye yeko yuko ari ngombwa hanyuma na Ekleziya nyine gaheza ikabona yuko ari ngombwa bashobora kujamwa naye handi hoho ni irinze barinze bajayo ni ku buryo budasanzwe
ego mwese mwavuze yuko nimba nagerageje gutahura neza yuko politiki mwese muyiha ikibanza ariko hari hawo mugarukiriza mbega intambamye muhura nazo kugira ngo ntimushobore nimba hari hawo mwifuza gushika mudashaka gushika hari intambamye muba muhura nazo
nagomba mvuge yuko intambamye burya ziva ku muntu umuntu witiciwe niwe atahura ati aha hari intambamye ngomba mvuge nk'akarorero mu gihe nk'umukozi w'Imana yokumva ko ashaka kuba umunyapolitike cyangwa kubigaragaza maze yakwita agatema mpembero agasanga kuja kubigaragaza bihava bitosekaza ca gikorwa ciwe numva iyo ari intambamye kumbure wa muntu siniko nivuga kumbure wa muntu yobaye muri politike yogiye mu bikorwa vya politike nawe akabikora ku mugaragaro mbere washaka burya politike natwe turaturaba iyo politiki ibaye nziza tubaho neza iyo ibaye mbi tubaho nabi kaba wumva uti nari gufasha ku mugaragaro ibintu bikagenda neza kandi ukaba ufite na cya kintu kikubwira kiti yamara wewe wibuke ko hariho imbibi hari akarimbi washingiwe utarenga hari aho udashika iyo ni intamba bikomeye ituma udatanga intererano wipfuza ko wari gutanga kubera imipaka ushingiwe n'amabanga ujejwe
ego kumbure kubwo mwanya ngira ngo ko bigaruka ko hanyuma hamwe n'umutumire twari twiteze no munsi atashoboye gushika arongoye idini rya Islam Sadiki Kajandi nawe nyene ngira ngo azobaya ahari reka tubashimire Patiri Kitegetse Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi turakenguruke ko mwitavye ikiganiro
ndabakengurukiye namwe no kunyishu mwaduhashije gushikiriza abariko baratwumviriza
ego namwe Pasteur Seth Nkishimana murongo rwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi musanze murongoye n'isengero
Pentecote International
ego turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ego natwe turabakengurukiye mwakoze kudutumira no hanyuma mwadutera iteka tuzobitaba
twibutse abatwumviriza ko mwari kumwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kujanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
harakoze Diane Ndonse kuri ico kiganiro yararemesheje natwe twashimire vyimva mutima ncuti bakunze mwari ko muradukurikira haba ku mirongo ya FM mu gihugu cy'u Rwanda canke kuri Shotweze mu Burundi na Diane nahazwe kuri micro muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi twemi tuti mugire umunsi mwiza.
il faudra que ta tante te soit dévouée. Tu veux te